Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis ndui mana.
Mwakoze mwebwe mwese mwahise mukurikira ibiganiro byacu ndabahini kaze murano makuru yo kuri uyu mugoroba. Ano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize. Bamwe mu barimyi bicayi bakorera mu ntara ya Kayanza bavuga ko atakinini biteze ku mafaranga angana n'ijana na mirongo itanu y'amarundi leta iherutse kubongera ku kiro kimwe c'amababi bafatiye ku buzimba kw'ibindi byankenerwa, ariko gusaba ko n'imiburiburi bokongerwa hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri mu mafaranga y'amarundi. Mu c'ibitoke, abadandaza b'inzoga y'ibitoke bita Rugombo bakorera ku isoko ya Nyeshenzi aho ni muri komine Mugina basaba ko bokoroherezwa kugira ngo bayiranguze kubava mu ntara zose zigize igihugu, kuko gushika ubu bagurirwa n'abava mu gisagara ca Bujumbura gusa, bigatuma abo bayirangura aribo bishingira ibiciro. Ihuriro ry'abagendana ubumuga mu Burundi naryo rinegura ico giti kumigwa riboneka mu itegurwa ry'amatora yimirije n'inyuma y'imisi cumi irangiye mu gihugu hatunganya imyiyamamazo kubahiganirwa ibibanza by'abashinga amateka n'iby'abajenama b'amakomine nyuma matora yo kuwa gatanu ruheshi kuza. Ubutumwa amajwi bashikira ni Akerene Bizindavyi, twese twongeye kubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaramutsa bamwe mu barimyi bicayi bakorera mu ntara ya Kayanza bavuga ko batashimishijwe n'amafaranga ijana na mirongo itanu y'amarundi leta iherutse kubongera ku kiro c'icayi c'amababi. Abo barimyi bashikiriza ko ibyo ataco bishobora kubungura mu gihe mu gukorera icayi bemeza ko bakoresha uburyo bwinshi. Abo banyakayanza babona ko n'imiburiburi ikiro kimwe c'amababi y'icayi bocongerwa ko hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri mu mafaranga y'amarundi, ingingo iheruka gufatwa n'inama shikiranganji mu gihe abarimyi bamwe bari bamaze guhitamo kurandura imirima y'icayi. Ni nkuru tubaza Jean Nahimana akorera mu Kayanza.
Abo barimye b'icayi bidoga bavuga ko bakoresha uburyo bwinshi, ariko impera n'imperuka bagatahira kuronka amafaranga y'intesha ntikize. Ayo nayo ngo ntacho aheza ngo abavune mu kwikenura mu bindi byankenerwa kubera ibiciro biduga uko bukeye uko bwije. Bakabona ko ayo mafaranga ijana mirongo itanu baheruka kongerwa ari ayo kubateranya n'abakozi, kuko nabo bazoca basaba kongerwa agahembo kabo ko ku munsi.
Ico giciro ntabwo abarimye b'icayi bashakiriye nka neza, kuko ubwambere hoho icayi kivuye ku majana atatu n'itanu kikaja ku majana atanu, ni ukuvuga umurimyi w'icayi ntibamwongeje kubera uwahora aronka umukozi amusomera ku kiro amajana abiri. Kuri hangeri ugaca uriha ifumbire amahera mirongo itanu, ugaca uhara amafaranga wo kukiye abakozi bakibagara, wasanga we nk'umurimyi w'icayi uri kurakora n'ibiburiburi amahera mirongo ibiri, ni ukuvuga buno basize ku ijana n'itanu. Uwuzoga isoroma naho nyese ndi ko tuzobaronka, tuzosanga umukozi ariko arasaba amahera amajana ane ku kiro, ugaca ufata rero ya fumbire ya mirongo itanu nawe ntituzi ko batazoyiduza. Usanga umurimyi n'ibiburiburi agiye ku mahera mirongo itanu.
Ayo mafaranga ijana n'itanu batwongeje nta kintu atumariye, nta na gitoyi. Ikiro cy'umuceri kugira nze kukigura nsoroma ibiro mirongo ibiri by'icyayi, wumva biba bimariye iki?
Ni ukuvuga ahubwo leta yaduteranije, kuko twebwe n'ibiburiburi twahora duhendahenda umukozi agakora ku mahera ibihumbi bitanu. None ubu umukozi w'ubu akubwira aje kugusoromera icyayi ko ari ibihumbi bitanu, ndetse mbere hariho abarimyi baretse gusoroma burundu icayi cahonyo kubera abona nta mahera afise yohema uwamukoreye kubera basaba amahera menshi.
Abo barimye rero bagasaba leta kongera kubadugiriza igiciro kikava ku mafaranga amajana atanu kikaja n'imiburiburi ku mafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri ku kiro.
Barabe basi n'ibiburiburi umurimyi w'icayi ku kiro kimwe basaba amuha ibihumbi bibiri
n'ibiburiburi, kugira ngo umukozi n'umurimyi bagabura udufaranga n'ibiburiburi nini atokera bibiri mu bwonko icatanu yoyo akaboneka.
Dusaba leta yuko yoraba ukuntu nibura ikatugira nk'abandi. Aba bantu bikawa barashimye amahera babaha, ariko twebwe tuvuga yuko atani kintu na kimwe batwongeye.
Nibadusabira amafaranga agera ku bihumbi bibiri, atari bibiri baduha igihumbi n'atanu.
Tubamenyeshe ko mu makomine atatu y'intara ya Kayanza arimo amwicayi havugwa amahegitari atari make amaze kurandurwa, abatabikoze nabo baheba gukoresha icayi no kugisoroma. Mu Kayanza, Jean Marko kuri radio Indundi Culture.
Mu cibitoke naho abadandaza b'inzoga y'ibitoke bita Rugombo bakorera mu isoko ya Nyeshenzi aho ni muri komine Mugina basaba ko hofatwa ingingo zotuma abadandaza bava mu zindi ntara bemererwa kuza kubarangurira iyo nzoga, kuko gushika ubu abadandaza bava mu gisagara ca Bujumbura aribo bonyine bemerewe kurangurira iyo nzoga aho Nyeshenzi, nkuko twabibabwiye mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu. Ibyo ariko birahakanwa n'ubuyobozi bw'iyo soko bunahamagarira abadandaza bafatanya buna gukorera hamwe kugira ngo bagurirwe ku giciro kinezereza bose Jotan iratuzi.
Muri iki gihe inzoga zigwiriye ku isoko ya Nyeshenza, inzoga ihiye ibitoke ya mbere ryoshe igugwa hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 35 by'amarundi ku ibido ya maritiro 30. Icyo giciro gishingwa n'amashirahamwe y'abaguzi yo mu gisagara ca Bujumbura, COVBB na COBAME. Ibyo biciro ariko abadandaza baravyiyamiriza, aho bavuga ko ayo mashirahamwe abazimba bigatuma bakora bahomba. Eliane ntibibuka w'imyaka 70 numwe muri abo badandaza.
Ntayo baratuzimba wagwa rugyoshe nk'insongo kubera tutaba twashizemo amazi baduha 30 urumva baratuzimba.
Nubwo ibyo biciro ari bito, abadandaza bavuga ko babwirizwa kuvyemera kugutinya kwa ayo mashirahamwe aheba kubagurira, kandi ariyo yonyene yifatiye iyo soko y'inzoga. Gabriel Bimenyimana adandariza urugombo ku isoko ya Nyeshenza asigura ko hagize uyundi mudandaza ahaza, abo baguzi bo mu gisagara ca Bujumbura baca baheba kubagurira.
Kubera aribo baza bonyene, ntihagire uwundi muntu bemera ava mu yindi ntara ngo aze hano, niyo mpamvu baca bagurayo bashatse. Ibyo basigaje bagasigaza bakazogaruka kubitora uwundi munsi, kuko basanze uwundi muntu hano, uwo munsi bahakwa gusiba.
Abadandaza basaba ko iyo soko y'inzoga ya Nyeshenza yokugururirwa bose, kandi leta ikabibafashamwo.
Okay, igikenewe ni bareke nabandi baze mu isoko. Icyo nico mbona cyo bicambira. Haze nabandi bagure baze mu isoko, bobo ntibaguma ari bo baguma baza mu isoko bonyine. Badutinyiza. Haje n'umuntu umwe batabwa ahubwo sinzi batwa mu rukwezi bataje.
Emmanuel Habiyambere arongoye isoko ya Nyeshenza arahakana ko atabava handi babujijwe kugurira muri iyo soko inzoga. Ahanura ahubwo abadandaza nabo gushinga ishirahamwe kugira ngo nabo bishingire igiciro.
Mugabo bibaye ngombwa nk'umwene gihugu leta ikabitunganya neza, aba baganyi nabo bagacika cooperative canke bagacika ishirahamwe, gutyo nabo barashobora gufata ingingo z'ibiciro.
Iruhande y'ukudandaza make, abadandaza babwirizwa no kuriha amafaranga 200 y'ikori rya komine ku ibido.
Jotan iratuzi. Mu bijanye na politiki, imyiyamamazo kubahiganirwa ibibanza by'abashinga amateka n'abaje inama b'amakomine mu matora yo kuwa gatanu ruheshi kuza yatanguye kuwa 13 kuno kwezi, irakwije iminsi 10 iba mu gihugu. Kuri uyu wa kane, ihuriro ry'abagendana ubumuga mu Burundi yamarare negura ico giti kumigwa ry'uwo mugu w'abantu. Icegera c'umukuru w'iryo huriro avuga nk'ibibanza bizoberamo amatora bitorohere za bamwe muri abo bagendana ubumuga, hamwe n'ingine amakarata y'itora teguwe ku bw'iryohuriro bitorohereza batabona. Karitazi Kamikazi rero abona ko mu gihe cya none hageze ko ibyo n'izindi ntambamye kuri uwo mugu w'abantu bagendana ubumuga byotorega umuti.
Umuntu ari muri chaise roulante cyangwa umuntu atabona cyangwa umuntu atumva, sinovuga ngo yaroroherejwe mu byerekeye imyiyamamazo, bakamenya bati nimba akeneye kwitora n'ukwitoza none tuzomufata gute, azogenda gute nawe kugira aje kwiyamamaza. Ibyo byose ntibyategekanijwe. Nibi byo kuja gutora amakarte wasanga batonze ku mirongo, ugira n'umugana ntiwasanga bamworohereje kugira ngo ashobore gushika ahashobora gutora irya karte neza yoroherejwe bitamugoye. Ziritorohereza uwo muntu agiye gutora irya karata y'amatora, usanga no muri constitution atakibanza gikwiriye ugira n'umuga yaronse umunsi w'amatora. Nuko irya karte y'amatora itabayeho muri ya nyandiko ugira n'umuga wo kutabona ashobora gukorakora kumva iyo ari yo hamakamenya kwatora nkajya anye uhukwihererera mu gutora, usanga hatoroherereza ubugerano umuga uwari we wese uri muri chaise roulante. Ugasanga aho bihererera mu gutora babishize nko muri mu nyubakwa zigeretse, hategezwe kuba wa muntu agera no umuga ahabwa cakibanza. Novuga nti muri zanzego zifata ingingo mu bagera no umuga bashiremwe no muntu umwe arungitswe na yama shira hamwe y'abagera no umuga, kuko ni hazogenda afise cyakiyumviro cy'umuntu agera no umuga. Itegeko riri hejuru ya ni mategeko yose nibyizwa shingiro. Rijya bwirizwa shingiro rero mu gihe batarari subiramwo kugira ngo bashireho umwo cakibanza cugera no umuga, novuga nti impinga yacari ndende.
Jire niyo ngabo umuyabaga ari mu biyamamaza bahiganirwa ibibanza by'abashinga amateka nk'abigenga mu ntara ya Bujumbura yagutse, we anegura uburyo ugaruka guhingunganya mu buryo buguhanahana amafaranga mu matelefone ngendanwa rukoramwo, akabona kugo gwaruka gwari gwashoboye guhangana n'ikibazo cyo kubura akazi mu gihugu ariko atacu ruriko rurunguka. Uyiyamamaza ku giti cy'abigenga ashikiriza ko mu ingamba fiti ugwaruka amwe yotsinda muri ayo matora yimirije ibibwirizwa guhinduka cyo kimwe nibibazo ugwaruka rukora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu mu gihugu rufise
aba nyeshuri benshi twiganye muri kaminuza y'u Burundi bataronsa amahego y'akazi benshi bace baje mu byo kudandaza amayinite bivuze abaje bari mikasha na eko cash n'abantu bize kaminuza bagitangura harimo akanyongo gatubutse cyo bitu dukomisiyo tuboneka mugabo umuntu yagarutse akagabanya abakomisiyo bahabwa sinzi igituma yavyumviriye kandi benshi arugaruka babikora hari ama service amwe bakora akabazanira amakomisiyo akayagabanya akayakuramo sinzi igituma yabikoze ibyo byose leta yagomba kubintumbero kuburyo n'umuntu agishikirago yarakwiye kuri umutekere mu kingira ikirago rikikaba ikintu cyakoreye mu Burundi citeka byanashoboka bakaronka ingene bo bigisha gukora ibirago birimo muti kugira ngo bya byatsi bakoresha bishobore kuramba rero ugwaruka gw'i Burundi abona bonye hari za chitoki usanga bamwe arabarimwe abandi bakora ubutaxi vero abandi bakora ubumotari bakeneye amategeko atarayo kuzana inkoni ngo saa 10 z'ibiri zirageze ni mutahe bwira ugwaruka yuko haranyira umutekano hamubareke bakore kuko ugwaruka gose ntiruzokorora ntiruzorima chanye ngo bakore bya byubushakashatsi icugaruka ngomba ko rumenya nuko itegeko ryose muri leta byo hamahiga ugwaruka iryo nzorishigikira iri tagenze uko nzorigwanya
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture turabandanya nano makuru mu bijanye n'inyigisho inyitegura ku kibazo cha leta cyo mu mwaka w'icenda wa shure nshingiro gitegekanijwe kuwa 2026 gushika kuwa 2028 kuno kwezi rabandanya mu gihugu ariko amwe mu mashuri yanegura ko ibyigwa bitagenze neza nko mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura hagendeye bagenzi bacu kuri uyu wa kane abayobozi b'amashuri batanga karororo ku cigwa c'ubuhinga bita science et technologie mu gifaransa banasaba ko ibyigwa byo mu mwaka w'icenda nda bashure nshingiro byosubirwamwo kugira ngo mwimbujura agenda neza muri ico kibazo kristalize harerimana
ku mashure amwe twagendeye mu gice cyo bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura bamwe mu barongwa yo mashure naho batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bavuga ko imyitegure igeze kure mu gihe asigaye hafi iminsi 3 kugira ikibazo gihabwa abanyeshure bo mwaka w'icenda wa shure nshingiro kiba urenganzira bwo kuja mu mashure inyuma y'ishure nshingiro gikogwe naho biruko hari bamwe mu bayobozi bavuga ko ari vyigwa bitaheza intonde aha bakavuga nk'ivyigwa vy'ubuhinga bita science et technologie mu gifaransa umunezi wo kwishure rizwi nka lycée municipale Rohero wavuga ko mu bijanye n'ivyigwa vy'ubuhinga bo babihejeje ubu bariko basubiriramwo abanyeshure nk'uko avyemeza
nko muri science et technologie usanga umuntu yize nka biologie mugaka aca yigisha na chimie akaca yigisha na technologie akigisha teyise ibyo byose atavyize ibyo birumvikana yuko bigoye kubisigura mugabo twegwe kuri iri shuri ryacu twaciye tubironderera abigisha bize ivyo ayo makuru kugira umuntu wese ashobore kwigisha ico yize mugabe ikibazo dufise niyo nivo yabo nyene usanga ivyo babwira ntibashobora kubitahura
kugira hashobore kuboneka umwimbo mwiza muri ico kibazo ca leta abo bigisha babona ko hinyanyugwa intunganyo y'umwaka w'icenda kugira ico kibazo gikogwe nabashoboye gushikana amanota angana n'ibice 50% mu ishure
abana dufise bafise nivo iri dangereusement ba aske usanga na utura ufatiye ku mateste bariko barakora usanga ata 50% dushobora kuronka do réussite byumvikana yuko nawe turi kuturagerageza nta karushuka nini ya cane twiteze mugabo turi kuturabikora uko dutegerezwa gukora kugira turabikora abo dushobora kurokora
kibazo cha leta cyo mu mwaka w'icenda cerekeye ivyigwa bitandatu ico kibazo kizotangura ku munsi wa mbere genekerezo rya 2026 gushika kwa 2028 uku kwezi nkuko vyatangajwe n'ubushikiranganje bw'indero mu ntango za kuno kwezi
muri yigi naho abayobozi bamwe b'amashuri bashikiriza ko mu ngorane zibonekeje harimo ubukene bw'ibikoresho mfasha nyigisho hamwe n'ubukene bw'abigisha ariko ngo ibyo byahavuye bitunganya ukundi ibitubibaza Antareo na karuti mana akurira mu gice c'ubuseruko.
Nkuko bivugwa n'abanyeshure ku mashure y'intara ya Ruyigi, imyitegurire ku kibazo cya leta kimirije ni myiza. Basigura ko intonde z'ivyigwa bazokora muri ico kibazo zarangiye kare, ivyakiye bikurikirwa n'akajya ho gusubiramo ivyigwa naho biruko baba abanyeshure cyangwa abigisha baremeza ko hakimwe intamba byizimeze imwe zibaburagiza mu myiteguro barimwo harimo ikena y'ibikoresho mfasha nyigisho nk'ibitabo n'ibindi bikoresho by'ubuhinga be n'ikena ry'abigisha aha hakaba hakeye hakora umukenyuro wo gusaba ibitabo n'ibindi bikoresho ku mashuri abifise be no kugerageza kuzibira ibihengeri by'ikena ry'abigisha hakoreshejwe abigisha bahasanzwe nayo ku byerekeye imyiteguro yagizwemo uruhara n'ubuyobozi bw'indero ku rwego rw'amakomine ni intara abigisha n'abanyeshuri barabishima akavuga ko habaye n'ibyo guhanahana ibibazo ku mashure atandukanye ibyo bavuga ko byakiye biha umunyeshure ubushobozi bwo kumenyera uburyo bwo kubaza butandukanye mumenya ko haherutse mbere no gukoreshwa ikibazo cyo kwitegurira icyo kibazo cya leta ku rwego rw'intara ya Ruyigi bamwe mu bayobozi bakaba bamenyesha ko naho byabonetse ko icyo kibazo cyagoye abanyeshure kabaye akaryo keza ko kwipima ndetse bakibaza ko no mu kibazo cya leta nyezina bizabafasha kuronka umwimbu wo kwishimirwa Nuruyigi Pantaleon Ntakarutimana Radio Ndundi Culture
Pantaleon Ntakarutimana ni naho duciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza shimiye kandi na Akerine Bizindabyi ni wari kwatuma amajwi abashikira twese tubifurije kugira ijoro ryiza muvandenye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana